Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umushikiranganje w'intwaro y'hagati mu gihugu Gerevasi Ndirakobuca eheruka gutegeka ku mugaragaro abarongoye uruganda Fomi guhingura ifumbire ikwiye kubarimye bo mu gihugu cyose mu minsi itarenga 10. Abanyagihugu bakaba bari bamaze indwi zirenga zibiri basaba iyo fumbire kubera igihe cirima kiriko kirabarengana. Mbega iyo fumbire yabuze kubera iki muri ico kiringo catanzwe izoba yabonetse? Ivyo nivyo bibazo tuza kwishura mu kiganiro kwisoko cyo kuri wa 2026 ruhuhuma umwaka 2022. Muri kumwe rero na Valerie Muco ndabaramukije nongera ndabahikaze. Mu mihingo itandukanye y'igihugu abarimyi baracidoga ko ifumbire itarabashikira n'ubu kandi bari kuba bayironse kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere. Bagenzi bacu ba Television Renaissance na Radio Inzamba bavuganye n'abarimyi bo mu ntara za Kayanza na Makamba.
Ngiri ya Fomi yategereza kuboneka mu ntango zo kwa mbere. Urabona ubudeda tuzadushyire mu kwa gatatu taraboneka. Mwaka w'indimo warenganye kuko n'imiburiburi umuntu wa mbere na mbere ari guteragira ibiharage ari guteragira itariki zitanu
kwa kabiri
uwo ni we aba ari yanodre amahera atangwa imbere y'igihe kera nyine uba wararishe utayarishe nk'amezi abiri imbere ntacuza kubaza
uwo wakecuru ntari waratoje amafaranga y'iyo fumbire none gushitse ubu amaso yaheze mu nzira ubu nubwo ubu yaduha buduha iyo fumbire nta kintu yadushikana ko igihe cy'itera gisa n'icyo kirarangira uruhombo rumwe rutagira izina
hano Makamba baratanze amafaranga dusaba ifumbire hajya y'akarorero natanze amafaranga ahuye n'ibiro 200 none gushika isaha nta kintu turabona imvura isigaye igwa nabi icikagureka isigaye icika mu mpera z'ukwezi kwa kane twacerewe gutera ntitubona uruhombo dufise aho tuzorubaza kandi twaratanze amafaranga.
Ku munsi wa kabiri umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi yategetse abarongoye uruganda Fomi guhingura ifumbire izohabwa intara zikeneye kurusha izindi mu minsi itarenga 10.
Kibabaza cyane ko nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ahabagarira abenegihugu kwitabira uburimyi n'ubworozi abumwenegihugu agasohora isuka amakarimarima kubera yabuze ifumbire kubera ubwigito bwacu ibyo tugejejeho kubarara abakuru b'imitumba babwire basigurire abenegihugu ko iyo fumbire turiko dukora hasi hejuru kugira iyo fumbire nayo nyine abatashoboye kuronka iyo yindi ngira kabiri bazokoresha mu kubagara bazokoresha mu bihe bikurikira ko nayo nyine bazoyironka.
Fomi tubaha dijuru ifumbire yose izobe yashitse yitegereza kuje.
Ariko none iyo fumbire yabuze kubera iki? Emile Nibasumba numwe mu bamenyeshamakuru burunani rw'imenyeshamakuru RPA Inzamba na Renaissance. Emile Nibasumba, mbega ifumbire y'ihinguriro Fomi yabuze kubera iki?
Ego twaravuganye n'amasoko atandukanye mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi atubwira ko ifumbire ya Fomi yabuze kuko yashowe mu bihugu bibanyi na cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ayo masoko atubwira ko uruganda Fomi rwari rwahejeje guhingura ifumbire ikwiye abarimyi bose bo mu gihugu ku igenekerezo rya 2027 mu kwezi kwa mbere. Ariko hakujanwa mu ntara zitandukanye iyo fumbire ngo yapakigwa makamyo igana ku mbibe z'u Burundi. Icyo gikorwa kugira gishoboke ngo babura amatari bahawe itegeko ryo gutonda mu biro by'icegera cy'umuyobozi mukuru wa Fomi Elmenegir de Manyange. Uwo rero ngo yaca abapfumbatisha amahera tutamenye igitigiri. Buramatari wese rero ngo yahawe igikorwa cyo kwitunganya ku buryo izo kamyo atawuzikomakoma ziciye mu ntara rongoye. Murumva abajeje intwaro n'abapolisi baba baronse amategeko bagenderako. Amasoko yacu akavuga kandi ko uravye uko ugo rudandazwa rw'ifumbire rwari rutunganijwe bishoboka ko ruzwe imbere no ku nzego zo hejuru cyane mu gihugu. Mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi warajejwe gutunganya icyo gikorwa ngo n'uwitwa Elias Ngendabanyikwa wasanzwe ajejwe ibijyanye no gufumbira isi. Kubw'amasoko yacu iyo fumbire yashowe mu mahanga ngo kubera igihugu gikeneye amahera y'agaciro amadorari kandi ngo vyabaye muri iki gihe kuko ngo ari gihe cyiza cyo kuronka amahera menshi kubera ko ku isoko mpuzamakungu ifumbire igumi iduga igiciro imwe imwe mbere igiciro ngo cyarigwije na kabiri kuva mu ntango zo mu mwaka uheze bivuye ku mvo zitandukanye harimo n'ingaruka z'akaranda ka COVID-19.
Umushikiranganje ndira ko buca yatanze kiringo ntarengwa cy'iminsi 10 yefumbire ishobora kuba yabonetse muri ico kiringo.
Amasoko yacu avuga ko bidashoboka ko abanyagihugu bose baronka iyo fumbire naho hotanga ukwezi. Mbere ayo masoko yacu amenyesha ko umushikiranganje Gervais Ndirakobuca biboneka ko yari afise intumbero yo guhuma amaso abarimyi kugira baryame basinzire ngo bazoronka ifumbire mu maguru masha nahoshwi. Ayo masoko yacu avuga ko fomi ikoze neza cyane ku munsi ihingura amatoni atarenga 600. Ku kwezi murumva ko ari amatoni 18,000 naho nyene ihinguriro rikoze neza cyane iminsi yose. Ivyo navyo ngo bikaba bidashobora gushika. Mu nama iheruka abarongoye fomi bavuze ko hakenewe amatoni hafi 10,000 gusa ariko amasoko yacu avuga ko ibitigiri bitangwa atari ivyo namba kuko mu matoni hafi 40,000 abanyagihugu bakeneye mu gihugu cyose hatanzwe amatoni make cyane ayandi yaragurishijwe nkuko twabibabwiye mu ntango. Ifumbire rero y'uruganda fomi abanyagihugu barashobora kuyironka bacerewe cyane bikazoca bigira n'ingaruka mbi ku ndimo zabo. Iyo fumbire mukaba muzi ko nayo nyene yatanguye gukoreshwa mu gihugu ku mvo za politike ubushakashatsi butarahera ariko ivyo sivyo dushimikira ko cyane kuko twarabivuze mu biganiro twagiye turatunganya mu runani rw'ibimenyesha makuru tukaba twarondeye abashikiranganje babiri bavugwa muri ayo manyanga w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Ndirakobuca Gervais hamwe na Deogide Rurema ajejwe uburimye n'ubworozi ariko ntibitavye telefone zabo ngendanwa. Elias Ngendabanyikwa ajejwe ibijanye no gufumbira isi ndimwa mu bushikiranganje bw'uburimye hamwe na Elmenegilde Manyange icegera cy'umuyobozi mukuru wa Fomi bobo bahisemwo kunuma igihe twabahamagara tubabaza ibijanye nayo manyanga yo kugurisha ifumbire y'ihinguriro Fomi mu bihugu bibanyi kandi yari igenewe abanyagihugu.
Urakoze Emile Nibasumba kuri uwo muco uhaye abanyagihugu kuri iyo ngorane y'ibura ry'ifumbire. Barakoze na bagenzi bacu burunani rw'imenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance bakoze ibishoboka kugira kino kiganiro dushobore kugitunganya. Aha akaba ari naho kiganiro ku isoko kigarukiye. Valeri Muco nije na kibashikirije naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.